Ieri era 18 d'Amèric. Ijwi ry'Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Turaramukije inshuti muduteze amatwi muri gitondo cyo ku munsi wa kabiri itariki indwi z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2020 kuri mikro muri kumenaje Fidel Nyongabo. Abagwanya ibiturire hamwe n'isesagurwa ry'amatungo y'igihugu mu Burundi baratera kama abategetsi b'inzego nkuru nkuru mu gihugu kabasaba kwerekana ubutunzi bafise muri iki gihe hasigaye amezi atanu ngo ikiringo cyabo kirangire.
Kuva ku mukuru w'igihugu gushika ku musanzwe ajeje z'amafaranga muri komine bagomba kuba barerekanye amafaranga n'ibintu batunze imbere y'uko baje mu mabanga.
Uyu ni Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe Oricome ryishinze kurwanya ibiturire na ruswa mu Burundi. Mu Rwanda umuryango wa Nzabaninda Evariste uvuga ko amaze amezi atandatu bataza aherereye. Naho mu ikambi y'impunzi ya Mutenderi muri Tanzania abarundi bagera ku 400 bahawe ibiribwa n'amakarata abaha uburenganzira bukwiye kuva mu ikambi nk'impunzi. Mara imbere yuko dushika kuri izo nkuru n'izindi tubafitiye reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya. Aloyisi,
urakoze Fidel. Ndamutse n'abaduteze amatwi. Muri Leta Zunze za Amerika, igihugu cya Leta Zunze za Amerika carimye viza umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu wa Iran Mohamed Javad Zarif. Byashikirijwe n'umutegetsi wa Amerika atashimye ku izina ryiwe rija ku mugaragaro. Zarife yarwari kwitaba inama ya onijejwe umutekano ku isi New York ku munsi wa kane, kandi yari guhabwa umwanya wo kunegura ku mugaragaro Leta Zunze za Amerika ku rupfu rwa Qasem Soleimani yarakomeye mu gisirikare cya Iran, mu gihe amategeko ya ONI ategeka Amerika guha viza abadiplomate bajya ku cyicaro cya ONI mu manama nk'ayo. Amerika yisigura ivuga ko ishobora kwimana viza ku mpamvu z'umutekano, izo kwirinda iterabwoba hamwe na politike mpuzamakungu yayo. Amerika ntiriko irakura abasirikare bayo muri Iraq. Byashikirijwe n'umushikiranganji wo kwivuna abansi wa Amerika Mark Esper ejo ku munsi wa mbere. Ibyo abishikirije inyuma yaho hagaragariye ikete ryanditswe n'umukomanda wa Amerika muri Iraq ryahererekanijwe ku rubuga gurukana bumenyi Twitter ryarungikiwe Leta ya Iraq, ryavuga ko Amerika yubaha ingingo ya Iraq ibasaba gutahuka muri Amerika. Abajijwe nimba Amerika ishobora kuzotera ibibanza ndangamico muri Iran, Esper yishuye avuga ko igisirikare cya Amerika cisunga amategeko y'intambara abuza ibitero nk'ivyo. John Bolton yahoze ari umujyanama mu by'umutekano muri Presidensi ya Leta Zunze za Amerika yashikirije jo ku munsi wa mbere ko ashobora kwitaba akavuga ivyazi ku mburano zirindiriwe muri Sena ya Amerika ku byaha byagirizwa Perezida Donald Trump. Bolton yari mu bari bafise ijambo rikomeye kuri politike mpuzamakungu ya Amerika muri Leta ya Trump, kandi avuga ko hari ivyazi mu twigoro twa Perezida Trump two gusaba Ukraine gutohoza kuri Joe Biden. Bolton ari mu bafasha bane bo mu biro bya Perezida abademokrate bamye bifuza ko abazwa ku byagirizwa Trump.
Washington, ijwi rya Amerika.
Inteko ziyoboka generali wa Libya Khalifa Haftar zishikiriza ko zafashe igisagara gikomeye cya Sirte muri Libya cyari mu minwe ya Leta ya Tripoli ishyigikiwe n'amakungu. Umuvugizi w'igisirikare cya Haftar yashikirije jo ku munsi wa mbere ko ico gisagara cyafashwe mu masaha make kandi gifatwa cyose. Leta Tripoli ntacyo yabivuga ko kandi nta birenze kuri ayo makuru biratangazwa. Sirte kiri ku nkengera z'ibahari Mediterane kandi cyegereye amasoko y'ibitoro, niho Muammar Gaddafi yahoze arongoye Libya avuka. Muri Afrika, bombe yaturikijwe mu isinzi ry'abantu mu isoko hafi kiraro kigabura Nigeria na Kamerune yahitanye abantu 9 jo ku munsi wa mbere, abandi 26 barakomereka nk'uko byashikirijwe n'abajejwe umutekano. Mukuru arongoye ku karere yabwiye itorokanzo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ko mu bafuye harimwo abana bato bariko baragurisha ibyo bari bashoye nta muhari witiriye ico gitero ariko Boko Haram niwo muhari ukorera ku mpande zibiri z'ibyo bihugu kandi ukunda kuhagaba ibitero by'iterabwoba.
Washington, ijwi rya Amerika.
Leta zumwe za Amerika yararungitse abasirikare biyongera ku bari mu kambi ya gisirikare muri Kenya inyuma yaho iyo kambi iterewe na Al-Shabaab ku munsi w'Imana hagafa abanyamerika batatu. Igisirikare cha Amerika ku mugabane wa Afrika AFRICOM cyashikirije jo ku munsi wa mbere ko zimwe mu nteko zo mu karere ka Afrika y'ubuseruko zamaze gushika muri iyo kambi ya Manda Bay. AFRICOM ishikiriza ko atakimenyetso cerekana kwico gitero cha Al-Shabaab gifitanye isano n'igitero Amerika yakoze ku musirikare akomeye wa Irani yiciwe i Baghdad ku munsi wa gatanu. Nayo perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan yatangaje ku munsi wa mbere ko inteko za Turukiya ziteguye gukora icyazitwaye muri Libya inyuma yaho barungikiwe gufata mu mugongo leta ishyigikiwe na ONU. Ku munsi w'Imana Erdogan niho yemeje ko abasirikare batanguye kurungikwa muri icyo gihugu cya Libya. Irungikwa ryabo muri Libya ryaranebaguwe n'amakungu. Shanseliye w'Ubudagi Angela Merkel yavuganye na Erdogan kuri telefone kuri icyo kibazo. Nayo perezida Donald Trump wa Amerika asaba perezida wa Turukiya kwitonda akagenza make mu bintu arimwo muri icyo gihugu cya Libya.
Turagushimiye Aloys ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu ikambi y'impunzi ya Mutenderi muri Tanzania abarundi bagera ku 400 bahawe ibiribwa n'amakarata abaho uburenganzira bukwiye kuba mu ikambi nk'impunzi. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika James Jovin yavuganye na bamwe muri bo.
Uwo mugambi urimo gukorwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi ku isi yose HCR rifatanije na PAM ariryo rironse impunzi imfungurwa. Izo mpunzi zirimo kuronswa amakarita amwe n'ibiribwa ni zimwe mu zahunze kuva mu mwaka w'2017 zari zigishakisha ubuhungiro. Kuva aho leta y'igihugu cya Tanzania ifatanije na HCR ikorera rusansoma mu kwezi kw'icyenda mwaka uheze impunzi zirenga gato 400 nizo zabonetse yuko zituye mu nkambi za Mutenderi Nyarugusu na Nduta atabyangombwa zifite. Zimwe mu mpunzi z'abarundi twasanze ku gihangare mu nkambi ya Mutenderi barimo kuronswa ibiribwa ubwa mbere kuvaho bagahungiye bantu bariye yuko bafite munezero ntangere
boje ni yumva neza kubera n'imisi narimaze umuntu adafungura neza bivanye n'ikuntu usanga umuntu agenda arasaba mu nzira asaba abagenzi ababanye. Ndashima kandi nanezewe gose kuba mbona yuko uno munsi nani nzogena gufashwa nk'abandi ndetse nanjye nkazofasha nka kumwe nje bahora bamfasha
jewe nari maze iminsi ndavye neza nk'imyaka ibiri irikwira kwira taka difisi ndumva mahoro kandi ndumva njyohewe cyane kuko nk'ubu ibyo sinshobora kwiruka numvise nk'igihuha kivuga ko bariko bararondera badafise amakadi mu nkambi aho no kuvuga ndashobora kuba mfise umutekano nk'izindi mpunzi mu nkambi
mu mwaka wa 2020 n'ukuri mbona umenga ni migisha kuri jewe kandi nyine ndenge irandengeye kweri
naho biruko si bonse baronkeje aya makarita baho uburenganzira bwo kwitwa impunzi bikwiye. Bamwe muri bo n'abakekwa ko ari abagizi ba nabi abahungabanya umutekano mu miryango hamwe n'abahungutse bongera barahunga.
Hariho bamwe batunze na bene babo kandi babatunze atafumu bafise baca bafata nabi bakabaturubika cyangwa ugasanga ntimwimvanamo n'abo wasanze ino bafite ifomu kubera mutaba mufite ifomu mwese ugasanga nyene barakwinuba. Ariko nk'uyu munsi ni ukuri ndashima cyane dutanga umwaka mushasha neza natubu turaronka ifungurwa n'ukuri turashimira UN kuciyumviro yiyumviriye
naho baronkejwe ibiribwa ubwa mbere kuvaho bagahungiye. Ariko izo mpunzi zisaba yuko HCR ikomeza kugira tigoro ikabafasha n'ibindi bikoresho bya nkenerwa harimo ivyombo hamwe n'uburaro.
Cyo nosaba n'ukuri nuko nacyo tugarukira bakaduhereza ibikoresho ibyo tuvomesha ndetse n'ibyo dufuka abana kubera nka twebwe nkaho tubaye hari usanga dufise inzoya tubavuka igitenge na zibit ibikenge ntibishobora kubumba umwana w'uruya yakumbe usangi hari imibu usangari byinshi n'ukuri bo dufasha bakaduhereza bureta nubwo burago tujyama ko ndetse n'ibyo dufuka abana n'ibyo tuvomera mu amazi
kandi cyo twosaba ukuntu bagiza kigoro bakatwiyumvira ko barabe ko bo dufasha nk'utwombo two gutekeramwo two kuvoma amazi naho twoba twotura tukaryama tunezerewe nk'abandi yemwe bamukoze
ikindi bongiye gusabira abarundi bagenzi babo batararonzwa impapuro zibaho uburenganzira bwo kuba mu nkambi yuko nabo boronzwa kubera bayi mu buzima bugoye cyane
mu bisanzwe twe twaronse amafomu gahari abandi batararonka kandi nawe twari kumwe ku rutonde ariko bariko barabaza bacha bavuga ngo bazobakorera no nubu hariho nabari twashitse kuri yubwenye bariko bararira sinzi ko yari ico bizoge mugabo kubera ubuzima bwo mu nkambi bugoye yavyakunda yuwenezi cyara yari kuye kurondera kweri ikarabarabira nabo nyene bakaronka kuko nabona abantu mu bandi
kicyo no basabira n'ukuri nabo nyene no basabira babiyumvire ko babahe akagafomu ko kubagaburira kugira abantu ukuntu barya mu inkambi ya mutenderi kuko hariho nk'aba mamusa ngafite abana batatu babiri bashumbye ku muntu afite ifomu uwo muntu nawe afite ifomu abafite igitigiri cinge abamuha urumva hiyongereka abo bana batatu n'uwo mumama uwo muntu nawe usanga agiye mu ngorane zifungurwa no basaba naho nyene bagire impuhwe bagire akigoro bamurose nawe nyene ifomu byukuri aro nk'utwafungura
uwo mugambi wo kuronsa amakarita hamwe n'ibiribwa impunzi zari zigishakije ubuhungiro watanguriye mu nkambi ya Nyarugusu mu kwezi kwa 11 ubandaniriza mu nkambi ya Nduta mu kwezi kwa 12 umwaka uheze 2019 hama uherukiye mu nkambi ya Mutenderi mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
Tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Mu Burundi abagwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta bahamagarira abategetsi b'inzego nkuru z'igihugu kwerekana amatungo yabo imbere yo gutangura akazi kabo. Ni nkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Ibyiza shingiro n'amategeko agwanya ibiturire mu Burundi ategekanya ko umutegetsi guhera ku mukuru w'igihugu ibyegera vyiwe abashikira nganje n'abandi binje mu mabanga yabo babwirizwa kwerekana ubutunzi bafise n'igihe bavuye mu mabanga bakerekana ubutunzi bavanyeyo. Intumbero nkuko biri muri ayo mategeko no kugira ngo atuzwe ingeso yo kunyuruza no gusesagura amatungo y'igihugu mu gihe yasigaye amezi atanu gusa ngo ikiringo catanguye mu mwaka w'ibihumbi 2015 kirangire abagwanya ibiturire n'isesagura ry'amatungo ya leta nk'ishyirahamwe Oricom bavunira kagohe abategetsi batandukanye gutangura kwerekana ubutunzi bafise imbere y'uko barangiza amabanga yabo. Gabriel Fyiri atwara Oricom.
Uhagira hagere ko bava kuba basuku bacu turabe yuko ibyo bintu bazoshobora kubishitsa kuva ku mukuru w'igihugu kushika ku musanzwe ajeje by'amafaranga muri commune bagomba kuba barerekanye amafaranga n'ibintu batunze imbere yuko baje mu mabanga hanyuma ubu rero bagiye kuvayo mu bisanzwe bagomba kandi gucha bavyerekana hanyuma kandi n'abantu bazoza gutwara kutubera basuku ejo bumve yuko bafite iryo tegeko cyo kwerekana ubutunzi bwabo.
Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza mu kiganiro yahaye abanyagihugu mu ndwi zibiri ziheze yaremeye ko uwo mugigwa azo kugira kumakenga bamwe bafise koko bahari amatungo perezida Nkurunziza yanyegeje hanze y'igihugu arabihakana.
Ibyo byitegure ka turashima ko ni ndongozi nyinshi babikoze turavuga yuko twoba dutunze cyane turatunze ko twafite imana imani yosoko ya byose amakani gitwaronse byiwacu tukabiza ikintu tubironka ihageze yuko dushikirize ne twamara gusoza ikiringo tuzokwerekana se twatangura inga anye dufise ibi bagomba kumbaza ati mwabikuye rehe cha tubyerekana se byavuye inga anye ajyo twagabiye nabe n'igihugu ajyo twakuye mu mushahara wacu ajyo twakuye mu bakunzi n'ibindi n'ibindi byo biroroshe cyane katuriteguye zo bitangira inyishu ibere yo wese yo gomba gutubaza ibyo dutunze turabizi twatunze inga turatunze impene inkwavu inkoko imodoka n'andi barayifise inzu n'andi barayifise nabe tufise turirinze nga amafaranga ari hanze nayo nibasanga iwacu ariyo baratwara ntangora
kwerekana amatungo abategetsi bafise Oricom ribona ko bifitiye akamaro kanini igihugu n'abanyagihugu
ubwa mbere nuko inzego zibijejwe ariho zihera kugira ngo zirabe by'ukuri yuko batagize ubutunzi butagira isiguro ico mfita mu gifaransa arishisma irisite ikigira kabiri nuko bijamwo mu gukinga gukoresha nabi amatungo y'igihugu ikigira gatatu nuko ababagiye kutubera abasuku baheza bagakora batiyumvira ivyinda zabo n'izinyungu zabo ahubwo baca bitaho iby'abanyagihugu n'igihugu muri rusangi mugabo bagaca babumbwa n'umushahara wabo gusa ikigira kane bigira kwa kamaro nuko ubutunzi bwari kuja mu minwe y'akagwi k'abantu bakeyi guca busaranganywa hagati y'abarundi bose cyo twita mu gifaransa redistribution des ressources
umukuru w'igihugu aragabisha abategetsi bohirahira bakikika mu kiza muri iki gihe bagiye kurangiza amabanga bakanyuruza ubutunzi bw'igihugu umugwi wo kubafata bagahanwa warashizweho
uwo mugwi twamaze kushiraho ntungatwe ni akaje kubabwira ntagira umuntu yibaze yuko uko vyamye ariko zobandanyuka umuntu wese afise inkuru yo kuvuga gushikiriza abantu kwaronona iby'igihugu twarashizweho tugushiraho bazobenyesha ico bita nimero vere kugira ngo umuntu wese muri komide ku mutumba abonye barongoze cyangwa abandi bose kwaronona bace bishikiriza uwo mugwi ubwo cy'umukuru w'igihugu bizoshikirizwa harabizongurizwamwo izogaruzwa hanyuma izotangwa kwa zo dukora mu ngata kuri komine iyo bibononye kugira ngo baca bigaruza kandi nabo zotwara ikirwa giherane icyo kintu bakimenye
abagwanya ibiturire basaba ko abatazokwerekana ubutunzi bafite ko buhanwa hisunzwe amategeko
abatavyerekanye bahanwe kuko babara basuma barababandi nta kindi atari ukurya imitsi abanyagihugu baba ariko barakora turifuza rero kwico kintu coje imbere
uwo mugenzo watanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ariko ntiwashizwe mu ngiro ku rugero rushimishije icyo gihe n'umukuru w'igihugu agiye mu ngendo hanze agarutse yashika yerekana amafaranga yakoresheje ayasigaye agasubizwa mu kigega ca leta ya maribi umukuru w'igihugu yabigize rimwe gusa Pierre Nkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayinzwi gushika izayinzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Rwanda umuryango wa Nzabarinda Evariste uvuga ko amaze amezi atandatu bataza aherereye Nzabarinda yakorera urwego rw'abinjira n'abasohoka ku mupaka w'u Rwanda na Tanzania wa Rusumo. Eric Bagirubusa araduha inkuru y'Idonido.
Bwana Evariste Nzabarinda ukomeje guhangayikisha umuryango we kubwo kutamubona, bavuga ko yaburiye Rusumo ku mupaka w'u Rwanda na Tanzania. Umuryango we uvuga ko yari amaze amezi nk'atatu yimukiye kuri uwo mupaka avuye ku mupaka wa Gatuna uhuza u Rwanda na Uganda kuko yakoraga mu biro bishinzwe abinjira n'abasohoka. Bwana Nzabarinda avuka mu karere ka Gisagara mu majyepfo y'u Rwanda. Umuryango we uvuga ko yari afite imyaka 31 y'amavuko. Mushiki we Madame Josiane Witonze yatekereje ijwi rya Amerika iminsi bamaze basiragira hirya no hino bashaka kumenya amakuru y'irengero ry'umuvandimwe wabo.
yakoraga muri migrasiyo hashize amezi atandatu tutamubona tunahamagarana nimero ya telefone ikanga gucamo rero twagiye aho yakoreraga ku rusumo tubaje se ko umutwa tuzi ko umuntu wacu akorera hano byagenze gute ko tutakimwumva kuri telefone babanza kutubwira ko yaje muri konje Kigali nyine turataha nyuma aho twumva ko ibyo batubwiye atari byo umuntu yaje muri konje akoraho telefone gute dusubirayo rero baratubwira ngo rero ngo nitujye kubaza ngo ku cyicaro gikuru cya migrasiyo Kacyiru tujyayo abayobozi baho baratubwira ngo umuntu wacu ngo ari mu kazi nidutahe nitugira ikibazo ngo bazaduhamagara badusobanurire turataha ariko dusiga nimero za telefone baratubwira ngo nyuma y'icyumweru ngo tuzasubireyo ngo niba bataraduhamagara twaje gusubirayo rero batubwira ko nyine tarakunda ko nyine tuvugana mu kwa 10/22 nibwo twasubiyeyo turababaza nanone baratubwira ngo umuntu wacu ngarahari ariko ngo nagabasha kwitaba telefone
kubera igihe gishize umuryango wa Nzabarinda waramubuze biboneka ko barushaho guta icyizere umunsi ku wundi cyo kongera kumubona maze bagasaba urwego yakoreraga bavuga ko rubabwira ko akiri muzima rukabivana mu magambo bakabona umuntu wabo madamu witonze nanone
twoya nyine icyo twasaba nyine ni nk'ubuvugizi nyine mukatuvugira nyine tubakadusobanura aho umuntu wacu ari nimba ari mu kazi cyangwa se nimba afunze nimba atariho nyine tukabimenya duteye impungenge none se kuba warabuze umuntu utazi aho yagiye utazi nimba arapfuye cyangwa atarapfuye se ikibazo
bwana Rwarinda ni mukuru wa Nzabarinda kugeza ubu bitazwa aho aherereye twavuganiye ku murongo wa telefone ari ku gisagara mu majyepfo y'u Rwanda nawe byumvikana ko impungenge ku muvandimwe we ari zose zishingiye ku kuba badaheruka kumuciryera yewe batanaherutse ijwi ry'umuvandimwe wabo
ko dufite impungenge na meza tata giye gushira ntabwo tuzi ngari mu kazi ntabwo tuzi ngari hehe twifuza niba ari mu kazi telefone ze nizigeho tuvugisha kimwe nyine ngari mu kazi cyangwa wenda nose yaba yagiye hanze yajya aho telefone ntiyanaduhamagara ati ngiye hanze icyo dusaba ni uko wenda telefone ye yajyaho akatuvugisha akatubwira ikibazo niba ari mu kazi cyangwa niba wenda akemerewe guhoza telefone ariko wenda bakamusubiza nk'umunsi umwe akatuvugisha tukamenya hanze umuntu ugiye kumara amezi angahe tutavugana telefone ze zitariho kandi uzi ko muri iki gihe telefone ariyo umuntu avuganiraho n'undi wenda niba ari mu kazi ariko mukanavugana ati wenda ndi ku kazi ariko akazi ndiho ntakanaho nayo kuboneka ni ukubera akazi uwo muntu ku telefone zikaba zitariho n'akazi zitazi ngari ku kazi urumva tukagira impungenge
ku murongo wa telefone ijwi rya Amerika yahamagaye Lieutenant Colonel François Regis Gatarayiha ukuriye urwego rw'abinjira n'abasohoka mu Rwanda ijwi rya Amerika yari keneye kumva icyo urwego ruvuga ku mukozi bivugwa ko yakoreraga urwo rwego magingo abitazwe irengero rye Lieutenant Colonel Gatarayiha nta byinshi yavuze ku irengero rya Nzabarinda yavuze ko amakuru yerekeranye n'uyu mukozi ntayazi
hari inkuru twateguraga ku muryango watugejejeho ikibazo ngo hari umukozi wakoraga mu biro by'abinjira n'abasohoka ku mupaka w'u Rwanda na Tanzania ku rusumo ariko kugeza n'ubu ngo haciye amezi atandatu uwo mukozi baramubuze ariko ngo iyo baje kuri ofisi wanyu mukababwira ko umukozi ahari
ntabyo mbyo mbyo mbyo
ni umukozi witwa Evariste Nzabarinda
ntabyo mbyo 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 umukozi
uretse kuba uyu muryango wa Nzabarinda waraganye inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka bashakisha uwabakoreraga urwo rwego banavuga ko mu nzego z'ibanze kuva ku murenge bavukamo ndetse no mu karere ka Gisagara mu majyepfo y'u Rwanda bagejeje iki kibazo gusa ngo izo nzego zo zababwiraga ko nta bubasha zakigiraho mu kukibonera umuti bavuga ko batisunze urwego rw'ubugenzacyaha RIB kubera ko urwego rw'abinjira n'abasohoka rwakomeje kubashyira ku byizere ko batagomba guhangayikira umuntu wabo umurongo wa telefone kuri sosiyete y'itumanaho ya MTN bivuga ko wakoreshwaga na Nzabarinda nturiho nk'uko umuryango we uvuga ko mu bihe bitandukanye wamubuze kuri telefone mu mezi atandatu ashize ijwi rya Amerika nayo yabigenzuye maze mu bihe bitandukanye twahamagaraga twasubizwaga mu ijwi rigira riti mu bundi bugenzuzi twakoze twasanze nimero baduhaye ibaruye ku mazina ya bwana Evariste Nzabarinda wagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu mu Burundi League iteka ryashyize ahabona raporo yerekana ukugenda agateka kazina muntu kari kifashe umwaka wose uheze w'ibihumbi 2019 igiteka yerekana ko abantu barenga 370 bishwe abandi baranyuruzwa ntawamenye irengero ryabo hamwe n'abasinzikarijwe ubuzima igiteka yegekayo mabi ku nzego za leta yamari igipolisi kivyamirira kure umenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru adufite ibindi kuri inkuru
ishyirahamwe ry'igiteka riharanira uburenganzira bwa muntu mu matohoza yaryo rivuga ko abantu barenga 370 bishwe abarenga igihumbi nabo bafungwa mu buryo Anshele niko yagize atwara ry'igiteka avuga ko buciye kubiri n'amategeko
muri umwaka w'2019 ishyirahamwe ry'igiteka ryashoboye gutohoza ku bantu 371 bishwe aho ibiziga 185 zatowe abantu 45 barazimira amazima yongo abantu 32 barasinzikarizwa ubuzima imwe ifatiye ku gitsina abantu 257 barasinzikarizwa ubuzima byo twita torture hama abantu 1046 barahagarikwa bidaciye mu mategeko
Na wabiru uko, ayani mashaa makorela mugi hugu mulicho gisata nga Foricone F, ligwani kimenyane na kamana wa mama, jamili la kule ibili, mulibe na yomaraporo. Jerari Hakizimana atwara Foricone F avuga ko uburenganzira bwa muntu bwifasha neza mu gihugu
twagiye twiyamirize n'ingufu nyinshi ibivugwa mu aya maraporo asogwa n'amashyirahamwe atagikorera mu gihugu cy'u Burundi amashyirahamwe atemewe n'amategeko turemeza ko agateka kazina mu kato turivyabona kifashe neza mu ntara zose n'abakomine byose bigize igihugu nukoze ikosa mu gihugu arabihanirwa bataravye ahava ibashiriza ni binyoma ni muri yange ndo kwamaberekana ko mu gihugu hari ibazo kandi mu gihugu ata ibazo bihari aya muhe ni kuvuga ko bashikiriza ibintu badafite ibyemezo bitari byo amakungu nayo amenye ko ibyo bashikiriza n'abantu atari byo
rigiteka rimenyesha ko amashami nkayo akorera mu gihugu atenya kuvugisha ukuri kuko ari mu kwa ku butegetsi ashe niko yagize avuga ko bafise n'ivyemezo bikwiye mbere n'amazina yabishwe n'abanyurujwe mu mwaka wose w'2019 abagirizwa gukora ayo mabi rigiteka uburikorera hanze y'igihugu rivuga ko ari bamwe mu bari mu nzego za leta cyane cyane abapolisi n'ugwaruka rw'imbonerakure rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD hamwe n'abatware bo hasi
hadutanga akarorero ku bantu bishwe aho dusanga abantu 58 bishwe n'abari mu nzego za leta ndetse mbere muri ibyo harimo abantu 13 dusanga muri wa mugwe twita exécution extrajudiciaire kuko turabona ko ingufu abastandere bashyiramo abatwara amasegiteri abapolisi aho kitiga gitowe batarindira kugira ngo haba amatohoza bamenye icyatumye uwo muntu yicwa mugabo baca bihutira kumuhamba ivyo rero biratuma igiteka yumvira ko leta ibizi gituma uwo muntu yishwe ntibiba bikenewe ko bamutohoza ko bamuzi abazi ngene yafashwe abazi n'ingene yishwe
gusa igipolisi mu kwezi guheze cakaniye ijwi rya Amerika ko kidahohotera abanyagihugu Pierre Nkurikiye avugira igipolisi
abo bantu bavuga ivyo ngira ngo ayo makuru afise na igipolisi kitabikora kandi ivyo sitwe turiko turabivuga gusa ngira n'ivyegeranyo by'amashirahamwe ajejwe gucunga kurikirana ivy'abatakazi na muntu barabivuga yuko atavyo guhohotera abantu bigikorwa n'igipolisi cy'u Burundi
rigiteka rihamagarira leta gufatira ibihano ruhasha abakekwa gukora ayo mabi
kugira ngo nayo nyene yikure kwikeye ko imigambwe nayo nyene yaba umugambwe ku butegetsi ni tari ku butegetsi ko bwo kwigisha amahoro mu gihugu aho kuguma ari kujyana abavukanye bajyana tugasaba amakungu asanzwe afasha leta ko bufasha muri kino kiringo bari aba matora reka ategwa kugira ngo ashobore kuba amatora yituze ntiyabe ibibera mu gifuri ntibimenyekane tukasaba nuko abanyagihugu boguma bafatanye mu nda bagwanya icyo cyose cyo tuma basubiranamo
ibiri muri raporo yari igiteka nibyo bikunze no kwibonekeza mu byegeranyo by'ishami mpuzamakungu ONI ku Burundi gusa Burundi ntibusiba kubitera ibyatsi kuva mu mwaka w'2017 Sentare mpuzamakungu mana bya CPG yaratanguje amatohoza nyezina kuri bene ibyo byaha by'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
Njuti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twato bafite kuri isaha no bigarukiye kuri Radio Ijwi ry'America tubashimiye kuba mwaduteza amatwi tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi ry'America.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.